et Radio Réjoui d'Amérique. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2020 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu, i Kigali no kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi. Muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 i Kisoro. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri Radio Yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat wa Kaburungu, Radio Yacu rero wa Kaburungu com. Muri beneza shuti mwese na mwakunze Radio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Icyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Njyewe ndi hano Kampala, Uganda.
Njyewe ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri Isanga mu kiganiro cy'umunsi tugiye kuvuga nini ku buhinga bufasha mu gihe abantu bashaka gutangura ibikorwa by'ubugwiza tunga. Turagaruka hanini ku twigoro twibonekeza mu rwaruka ruhije amashuri two gutangura ibikorwa byo kwikorera hamwe no kugwiza itunga, bitewe n'uko inyuma yaho benshi mu rwaruka rurangije kaminuza rutoroherwa mu cha baronka akazi. Urwo rugero rw'ubushomeri ruri hejuru mu Burundi eka no mu bihugu byinshi, haba mu bihugu bitembereye no mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere, rwiyongeye cyane kuvaho ikiza cya COVID-19 gitereye. Ubuhinga rero tugiye kuvuga ko kandi bufasha mu kwitondera umugambi wo kugwiza itunga n'ubuhinga mu mfunyafunyo mu cyongereza bita SWOT analysis. N'ubuhinga umuntu yifashisha abanje kuraba ubukerebutsi yarushije abandi mu gisata kanaka, hanyuma akaca araba naho ajegajega canke ibintu bishobora kuba bitogenda neza mu byo ashaka kugiramwo urudandazwa. Amaze kwihweza rero ivyo vyose, aca araba ibintu yokora byo mugirira akamaro, na cane cane ibintu abaguzi barondera. Icanyuma muri uyu mugambi wiswe SWOT analysis ni ukuraba amategeko agenga ubwo rudandazwa canke amategeko ashobora kubangamira umugambi umuntu aba ashaka kurangura. Mu ntumbero yo gufasha abantu bose bafise umugambi wo gutangura ibikorwa by'abagwizatunga, abikorera utwabo twabatumiriye umuhinga yanonosoye ubumenyi bwo kwitegurira icyo gikorwa. Uyu nawe si wundi ni Professor Lionel Remesha, yigisha muri kaminuza Alliant International University iri mu gisagara ca San Diego muri leta ya California muri Amerika. Uraho Professor Lionel Remesha, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze cyane Frederic, ego ndaho mweho.
Na mahoro, aho ibihe bimeze neza, aho mwama mukazi wa kimisi yose n'ubushuhe.
Ego California, San Diego California, ubu ifashe neza.
Ni vyiza cane gose, twebwe akariho kariko karatangura hano.
Oh, nibyo kabisa.
Turi kumwe kandi na Rock Bideri, naho ari mu rugendo muri iki gihe, igihe cyose bishobotse turaza kumuvugisha. Rock Bideri ni ingenieur civil, yarangije amashuri mu Rwanda, akaba kuva arangije amashuri rero ariko ararondera akazi. Uraho Rock Bideri. Ni vyiza cane gose, turakugaruka ko mu kanya uze uratuguma hafi. Ndabona uri mu rugendo kandi n'ibintu ntivyoroshe, ariko turaba turi kumwe muri iki kiganiro.
Ego murakoze.
Ego rero professeur Lionel Emesha imbere yuko tuja kumuza ikiganiro nashaka mutubwire ku bwanyu ikintu cyatumye ubushomeri bwiyongera cyane muri myaka ine irangiye atwovuga mu bihugu byose byo ku isi eka n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere birimo
ego me muri imyaka iheze ibihugu byinshi byaragize ingorane kubera ikiza cya COVID cyari cyarahaciye igihe habaye ikiza cya COVID hariho ibisate byinshi byahagiriye ingorane nyinshi cyane tuvuge nk'ubu nk'igisate cyo kwakira ingenzi n'igisate cyatumye ubuzi bwinshi bwaratakaye bituma n'ibihugu byinshi bitakaza uburyo kubera ari nk'ibihugu byinshi byinjiza amahera menshi ku ngenzi hari n'ibindi bisate byinshi byagiye birahagirira ingorane na byone kubera byari bijyanye n'icyo kiza cya COVID cyari cyarabaye ku isi nzima. Iyo ngorane rero yaribonekeje mu bihugu bitari bike ibihugu biteye imbere hamwe n'ibihugu biri mu nzira y'iterambere kandi ikindi nacyo cyakurikiye COVID gisa nk'uko isa nk'uko yaheze naho hari ibibazo ziraba hirya no hino ariko igihe basubiye kugurura bakemera abantu ko basubira gutembera nk'uko bifuza bakagabanya n'amategeko yari yashyizweho ya COVID icyakurikiye ni uko hariho nk'ibisate byinshi cyane cyane nk'amahingurira akora ibintu bari baragize nabona intambamyi bituma ibiciro by'ibintu bijya hejuru cyane hanyuma ibyo bita inflation urumva ibiciro byagiye biraduga cyane naho ubutunzi bw'ibihugu bwagiye buragaruka bugerageza kugaruka ariko henshi ku isi urabona ko ibiciro by'ibintu byaraduze cyane nabyo bigatuma nabyo bizana ingorane ku baguzi eka no kubadandaza kuko iyo ibiciro biduze cyane abaguzi baba bake bigatuma n'abadandaza bibagora bakaronka inyungu nke
ego be ibiciro byaduze ubuzi bwabuze icyo ni kintu ntabwo ari agaseseshwa rumuri hanyuma ingaruka nuko kenshi na kenshi turavye mu bihugu kiri mu nzira y'amajyambere amaleta canke adashobora guha akazi abahije amashuri nk'uko byahora kera twebwe tugeza za kaminuza wabuzi ko akazi kakurindiriye ingaruka vyagize rero nuko kenshi na kenshi izo amaleta adashobora guha akazi abahejeje bose ugasanga rero urwo baruka rutakigira nayo rukira nayo rumira ugasanga rutanguye kwijijukira imigambi yo kwiteza imbere ari nayo tuhava tuvuga ko cyane rwose mbega ku bwanyu abanyeshuri muri iki gihe baheje kaminuza bakora iki ko ubuzi kenshi muri leta usanga butari
ego ibyo nibyo kubera icyo kibazo kirahari mu bihugu byinshi byo ku isi kuko nk'uko wari ubijeje kubivuga yuko kera abantu baraheza hanyuma icyo gihe hari hakabaye akazi kenshi muri leta ariko n'abaheze amashuri ntibari benshi cyane nk'ubu ubu urabona hari amashuri menshi mu bihugu byinshi cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'iterambere amashuri yagiye araba menshi amayunivesite araba menshi ku buryo abaheze amashuri ni benshi cyane amaleta ntashobora kuronka ibibanza byo bakwiye byose byo bituma ateza kuba n'igisate cy'abikorera utwabo prive nacyo ntigishobora kubaronsa akazi ikindi nacyo ni ukurusura ari nk'abarezi abigisha agasura kuraba mu bisate by'inyigisho ukungene botangura kuza barabategura bakabategura abanyeshuri bakabona yuko mu gihe batoronka akazi muri leta ko bashaka kuronka akazi mu bikorerwa
uri kuravuga kuwategura nuko yigisha imyuga canke no kubaha bimwe bita stage imbere yo kurangiza amashuri.
Ego kubaha stage ni kintu gikomeye cyane kuko baronse stage bahejeje amashuri. Igifasha nuko kenshi umuntu ariga akazi, urumva nk'ubu uronse stage ariho hose uramenya ukungene akazi gakogwa ari mu bisate bitandukanye, mu bisate umuntu yoba ashaka gukoreramo. Urumva birafasha kubona iki gisate uko niko bakora, uko niko bakora, bigatuma n'umuntu aronka ibyiyumvira akabona okay naho ntaharonka akazi ndashobora gutangura ikintu kimera nk'ico nkanje nkaja nko mu wafasha motorera inyishu ingorane zoba zihari niho haca haboneka za opportunity.
Yego me
uri kuratorera inyishu ingorane zihari kuko niho haca haza niyo nzira yugutera imbere ari opportunity
bwa buhinga twavuga mu kanya turabuga kuko ariko nkuko twavuze mu ntango turi kumwe kandi na Rock Bideri, engineer Rock Bideri amaze imyaka itari mike arangije amashuri ariko atarashaka kuronka akazi. Ndashaka tubwire ukuntu vyamugendeye n'ico ariko arakora kugira ngo arabe ko yotangura gushira mu ngiro eka koresha ubuhinga n'ubumenyi yize mu mashuri kaminuza. Rock Bideri, ijambo ni rwawe.
Murakoze cyane. Ndakoze banje kubashimira aka kanya no kubutumire mwati hawe hama nshimira no mutumire ku mingambi aje gutanga hama icyo nagomba gushikiriza kubijanye n'iki kintu cy'ibura ry'akazi abajene benshi bari mu bushomere. Ero nkuko yagera bivuga icambere tugomba kubanza kumenya nuko ibihugu turimo bikiri mu nzira y'amajyambere byagiye bikorwa ko n'ingaruka za COVID-19 nicyo nukwita ihungabana ry'ubutunzi ku isi bituma umurindi ibihugu byariko kugira ngo byiteze imbere ugenda ugabanuka. Rero izo byose bigenda biba mu ntamba bituma mu buryo bwo kugira ngo haboneke ubuzi mu bihugu biherereyemo kuko iryo hungabana ryageze no ku isi bivuye ku byo twagiye twumva cyangwa se COVID-19 no mu buryo y'ibi bihe isi igenda icamo by'intambara bigatuma ibicanke biriya ku masoko bihenda amaproje ahagarara ubundi buzi bugenda buhagarara butagenda neza. Rero icyo umuntu agerageza gukora ni ukuraba uburyo asanisha ubumenyi ibyo yakuye ku ishuri akabisanisha n'ubuzima arimwo agezemo hanze kandi umuntu agerageza kugendana n'igihe agezemo. Icya mbere no kuvuga fati akararo kuri jewe nohanura n'abajene benshi no kudasuzugura akazi akazi gashobora kukwinjiriza gashobora kugutunga gutuma ubahejo na hirya y'ejo mu gihe ukirindiriye kugira urundi rwego kugera ko uragerageza ukagakora hama hakacabaho n'icyo twokwita management kumanajinga ibyo wabonye kugira ngo habemo uburyo bwo kwizigamira kugira ngo kumbure ushobora kugira ku nzozi zawe z'ejo cyangwa hirya y'ejo. Rero icyo nagomba kuvuga nsa n'uwusozera aka kanya mumpaye by'ukuri ntibyoroshe ahahanze ndashomera imikeshi mu bajene ariko mvuga ngo umuntu wese ahari no kugenda agerageza kuraba muri domene arimwo araba ukuntu asanisha ibyo yize n'ibyo asanze hanze kandi tukagerageza kudasuzugura akazi umuntu agakora ikibonetse ku gice gishobora kuba gituma abarabayeho.
Yego mu kanya gatoyi
ubwo buryo
yego
turiko turiyungunganya tugenda durondera uduproje kanaka ego nivyo koko ariho ya namba ya bwa buryo ariko nubundi umuntu ashishikara gutegura imigambi arondeza asengera nubwo buryo kugira ngo ejo cyangwa ijya ejo Imana nicyizere uburyo bukaboneka ashire mu ngiro imigambi abafite
yego mu ingenieur Rokabideri mu bisanzwe igisata mwagiyemo eka ubumenyi mwaronse bwo kubaka na n'ubumenyi mu bisanzwe ubufise wacuronka kazi uno nyene ku bwanyu intamba nyamukuru yabaye
twebwe ngerageje kujya ku ruhande rwanje twahejeje mu gihe kitari kitoroshe igihe harimo COVID-19 nicyo gihe twebwe twahejejemo kaminuza cyari igihe kitoroshe amaproje menshi yari yabaye sisipandi yahagaritswe ku buryo kugira ngo ubone akazi byari bigoye rero izo ngaruka za COVID zagumye zigenda zafectinga zigira ingaruka ku mikorere y'amakoje agiye atandukanye rero urabona domaine yacu hanini hanini usanga iri irampe muri secteur prize ukaca usanga rero abakozi byabaye ngombwa ko bagenda babagabanya haba abakozi bake ugasanga rero kugira ngo ucubone akazi byoroshe kandi muri iki gihe turimo urabona ahantu henshi baba basaba experience kandi iyo umuntu avuye ku ishuri nta experience aba arabona kuko experience ayibonera mu kazi rero niyo ntamba nyamukuru yagiye igaragaraho uburyo habayeho uburyo bwo z'amakoje guhagarara ibikorwa amanuza amakampani yagiye ahagarika ibikorwa bikaba ngombwa rero ko bagenda bagabanya n'abakozi ugasanga rero kugira ngo bakira abandi kigoye rero n'ubu umuntu acagerageza kurangwa ko n'abari ingunganya mu kurindira ko ejo cyangwa hirya y'ejo ashobora kuzobona uburyo akora kandi bitanakunze umuntu ashobora kurondeza muri ubu buzima ukaca mu zindi nzira ukagera aho wifuza kugera atari uko uciye muri domaine y'ibyo wize.
Murakoze tubibutse nshuti mwese ko muri kumwe abandanye kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Polo Irakoze muraho Paul muratwumva?
Nawe muraho.
Eh turaho.
Ndabumva meze neza.
Eh muri hehe ga Paul?
Meze neza kweli. Kandi makoze kuduha kanya kuri radio Julia America.
Yego muri hehe?
Bane zingoze.
Ingoze Burundi. Yego tuga ku jambo kibazo cy'imbyo.
Cewe cyuzo cyanje. Uyo yaje kugana we yaravuze ati ko abajene benshi batabaragaya akazi. Ariko ikibazo gihari nubwo buzima buragoye kuboneka si tudafise ngo umuntu tukakwikoresha temeke cya jina ati udafise umubyeyi bakishe mu gufata mu mugongo nandi ubu ibintu by'akazi n'iki no mu tugaya akazi biragoye kuko ubukene nta muntu umwe kuba bunezereza nomo nka karoroje ni wakumeta nka karorero alo
duga ku ijambo turakumva
ego nka karoroje ni taga karorero Tureje ishuri muri 2017 muri ETB bubanza ishuri ry'imyuga hanyuma mugabo kubera ko nabona ati nta miryango mfise n'iki ntabwo akwihangira akazi nari mu bantu batanguye kwa igihe zari mikashi washa akazi arimo amahera mugabo rero kuko wagera abari mu by'ubusuma kwiba n'iki umuntu aratsinda arahomba biragenda nazi ariko rero ikibazo gice kiyaba ni sikindi gushaka n'ibyago bya COVID business byadukoze ko noneho rero nabijya bintu habaye bijya bintu byo kwagura amabarabara babomora kuma ndi kumana hacukakura ku mabarabara babomoye bashavuga ati mutegerezwa kongeza k'amafaranga kugira ngo ukota bushashi ugacubura ugacubamwe nomba karagize je nkavuga ati guhomba kugaya akazi no munsi mu bajene ni bake ni bake bakigaya akazi kuko kuba nko mu muji ho n'ibintu bigoye nta akazi wo kigaya ariko kibazo gihari kwifuza kuba ko leta ishaka kudufatira imigambi iboneka kuko nabyo nubwo ngo tayeje iraguye mutari nk'umwishyira hamwe ngo mukorere hamwe mugihe ushyiramo naho utanguza umutari halo
turakumva sozera
ego soza tu tuvuga ati ni ukuri icyo cyiyumviro cyo kuvuga ngo abajene ngo bacagaye akazi ni uburyo ku bwanjye nk'aho mperereye abo tugenda n'abo tuki biragoye kuko nacyo mbe nyamenye burabona abajene kenshi usanga ari mu kabari kandi umujene akubwira ati none njyewe nk'umuntu nkoreyeze na ya koreshiki na harukwa vuri monaki agachaguri piyo pana niki la hata maesu ya kamangacho ndachago yerero mgeeta olamete yindi solisyoni mutiwe shakura mgena wa jwena shakudushi ikira
murakoze Paul irakoze mukanya turamuha chuchingyo chawe Professor Lionel Remisha alikuwa tuanze duhi jambo undi munwani wacu Cosmas Simbakwira muraho muri hega Cosmas
murumonge mu Burundi
ni byiza cyane ngo se murafite ikibazo namwe icyumviro
bakoze intererano
yego
intererano yanje njerekeye kumurengera kugabanya ubukene cyangwa iterambere muri bihugu byacu ariko cyane mbuza mu Burundi njyewe nashaka kwibanda ku byerekeye kuronka isoko nziza y'ibyo umuntu aba yakoze turabona abantu bamwe bakora iby'ubugenegene abandi bakarima abandi bakorora ariko asanga le pouvoir d'achat y'abenegihugu ni nto cyane sinzi ko muranyumva
turakumva duga ku ijambo turakumva tugasaba gutega amatwi
ego ni ukuvuga ko amashyirahamwe paeje n'abandi bose barateza imbere abasore abantu bakiri bato abakuze bakorora ingurube bakorora inkwavu bakorora inkoko ariko wasanga igiciro baza kudandaza ntigitubasha gutera imbere abagiye mu burimyi bararima ukarima ibigori amatoni n'amatoni ariko hageze igihe cyo kudandaza ugasanga ugurishije ikiro kimwe amafaranga ibihumbi bitandatu amafaranga magana atatu y'amarundi cyangwa magana munani uretse uwo mwaka leta yashyize mu kuboko n'ahandi ho byahora bigenda uko nyine wimbuye itomate
bandanya
ndabumva
bandanya
wimbuye itomate urutomate urabye agaciro k'urutomate kugira ngo hagere igihe uzisorome ukaza kudandaza usanga udandaza amafaranga make cyane ubushobozi bw'abenegihugu b'Abarundi gushobora kugura ngo bitume umuntu yotera imbere ni buke cyane nibaza ko bya bitumwa n'uko imishahara y'abakozi baje maze igihe itaduga cyane ubukene buri mu gihugu watuma nibyo wokora ngo witeze imbere ari umuntu umubaji akoze imeza cyane akoze intebe agiye kudandaza adaraza igiciro gito cyane kitotuma ashobora kwiteza imbere nicyo cyemezo cyane
murakoze Cosmas Simbakwira reka Professor Lionel Mishagiri cyavuze ku byimvire mwashikirije Paul irakoze we yavuze ati nta bakiri bato bankakazi ubwo buzi nta buhari mu gihe Cosmas Simbakwira we bavuga ko n'igihe umuntu yirungunganije akagira icyo akora usanga hageze kugurisha ibiciro biri hasi cyane rwose ibyo bibazo byoterwa umuti gute Lionel Remisha
ego murakoze cyane Frederic duhereye ku ku ntererano Paul irakoze yatanze yavuze ikintu ikomeye cyane yuko hogira abo baba bamaze gutera imbere bofasha abakiri batoyi bafasha abajene nk'ubu nk'uko yabivuze ngo ababeraho nka kujya ku mubyeyi w'ibatisimu mu cyongereza bita mentorship icyo kintu ni kintu ciza tuvuge kubera mu ntara zose hariho abadandaza mu ntara zose z'igihugu ama hariho abadandaza badandaza ibintu byinshi mu ma sector mu bisate bitandukanye ari ibyo gucukura ubutare ari ibyo ku iby'indimo ari vya telecommunication ari vya vy'ubuvuzi hari ibisate vyinshi mu ntara zose kandi hariho n'abamaze kwitereramwe imbere umugambi woba mwiza woba ari nk'umugambi wofasha nk'abo na leta yashobora kubishyiramo ukuboko igahimiriza nk'abo bamaze gutera imbere mu ntara z'igihugu bakafasha nko kwigisha nabone abakiri bato ukungene bashobora gutangura kudandaza kungana bashobora no gutera imbere kandi bakanabigisha ukungene kudandaza n'ivyoroha kuko harashobora kuba mu intambamyi hari gihe haraboneka n'inyungu ariko ni kudandaza gusaba ukubanza kwiga uyu mugambi wawe neza ukaraba abandi bawugize ukungene wateje imbere n'ukungene n'ingorane waba baragize mu nzira zawe.
Uyu ni wa mugambi twashaka kuvuga imbere yaho no kuvuga ko urabona nk'uko vyibonekeje abashinyantahe Paul yakoze na Cosmas Simbakwira nk'uko bivuga usanga kenshi na kenshi bagiye mu bintu byo gutangura urudandazwa ugasanga baruhurira ko n'abantu benshi cyane rwose. Aha rero niho wa mugambi mushasha twavuga sort analysis uca ugira akamaro imbere y'uko umuntu atangura urudandazwa akaba yabanje kwihweza ubangutsi afise bwiwe ukacuraba n'ikintu cyo aho yoba jegajega mukaca muraho rero n'amasoko ahari ho kugwa iki kugira ngo ikintu abaguzi bariko bararondera muri iki gihe gihambaye n'iki kintu kitamaze kuronka abantu benshi bariko baragikorera ko cyo ari kihe niya wa mugambi twabwa sort analysis akamaro kuye mugambi eka kubwo buryo bwo kubanza kunonosora amakuru ajanye n'ivyo mushaka gukora nakahe kubwa
ego ku igikuru ni y'umuntu agomba atangura kudandaza amaze kwiga ibyo ashaka kudandaza inzira ashaka gufata n'igisate ashaka ku gukoreramo ari tuvuge nk'ibi bya agribusiness by'indimo nk'aba barima barima ari indimo nk'ari nk'ibigori nk'ibyo bavuze kurima amatomati kurima indimo izo ari zo zose cyangwa n'ibindi bintu umuntu yodandaza igikuru ni kubanza ukamenya isoko aho uzobijana ni naho n'amahera ushaka ko kubigurisha ko hanyuma ukaraba ko abaguzi babishoboye. Aho rero niho icyiza ni uko ubu muri yaba muri Afrika ubu umuntu ashobora kudandaza ibintu mu Burundi akabidandaza muri Congo cyangwa mu Rwanda cyangwa muri Tanzania ariko igikuru ni uko n'abadandaza ni byiza ko boza baraborohereza kugira ayo masoko ashobore kubagukira nabone bashobore no kuronka uburyo n'inzira yaho boshorera batarenze kugira ingorane mu nzira bakabafasha. Ikindi naco cofasha cyane cyane ku batangura ma business kubera ubu nk'uko babivuze uburyo ntibworoha kuronka hari igihe kenshi hari abaja hamwe bakagira amashyirahamwe bakegera amabanki bagashobora kuronka uburyo ariko ikindi naco bashoboye kubagabaniriza nk'amatagisi cyane cyane nk'abo bagitangura bageze amashuri bageze icyumviro cyiza cyo gutangura bagashobora kubagabaniriza nk'amatagisi cyangwa bakanabakuriraho bakavuga ko mu myaka ibiri ya mbere cyangwa imyaka itatu ya mbere nta matagisi muzoriha ariko mushobora gutangura kudandaza. Ibyo birashobora gufasha gatoyi kuri abo baba bagitangura kubera abo bakiriko baregeranya uburyo bwo bafasha no gutera imbere mu myaka izoza.
Mu kanya turaja kuri uyu mugambi dutanga akaruriro kaboneka kugira ngo wumvikane neza cyane rwose ariko imbere yaho reka duhe ijambo Alain Rurangangabo. Rurangangabo muraho? Zimya iradiyo uri kurumviriza kugira ngo twumvikane. Uraho Alain?
Alo, muraho?
Muri hega Alain? Muraho, murakomeye? Uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Urashaka kuzimya iradiyo cyangwa televiziyo uri kurumviriza?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego, duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Alo, uyu mugambi nikitumike yewe mbona uyu mutumirwa mu bantu musuhurize
urakumva?
Yego. na kwa mwaka kifuri zuo mutumigwa
ego
kuko iketunite ni mziza chano kandi wana kwa mizi kuhanga aliko iti mzikiri Federike
ego
kukwe kuja muri kirikula baka yigisha muri mizia nindu yigisha uvodia kirikwe maria tanikana umurundi baka yigisha muri kirikula ya muri asenima muri sistema edikatifu ibibino baga tamira kujiji hajiste ahoba tamira kujiji vizana kretrenarisi nizi ahizi kutangiri akuma zizi enari mmeyugu nizi wakakua kujisha nite kinoweze kea nizi za muri miaka za mna mkienda wa segonde kwa itangira huli mkienda baka kujisha nite kinoweze kwa kinoweze nao nuburezi suwe hili muri mwa kretrenarisi nizi mwerezo ya SWIP ya hiku yuki yishkola kazi akaba kunwa byadabita kuri mwe abanyeshuri bageze umwe mbarabo muri porte fondamentale cyangwa fondamentale nime dushika no muri umwezi ariko bakagenda babizimbaraga niho umujene yagera gusohoka ashobora kwidentifia neza kwidentifia donc les forces les febres cyangwa les opportunités biri dans son entourage aha aha niho yamenye niho yamenye kuri the meeting kahoniye norore cyangwa ngiri niho yaba yafungi ariko kuvuga ngo azagiga kubera arangije ngo kamenye ngo yangire imirimo ngo rekanye ni kubera ari kubera ku buri kagira buza kazi ashomereye etuma benshi birahomba aratangira agasubiza agahomba yahinga ntanda yinga tabuhanga abifitiye byo guhinga ya ibyo byose ariko bari kukubintegura bikajya mu makuru bigisha ubwo nyine umwana agakura atazi ko adasaba akazi leta agakura bara tugenzi yangira imirimo ngeze hanze agakombina rero rekonesanse yakuye muri fondamentale kuzamuka ne mari mbese niko ndabyumva ninda hariho
alero ranga ngabo icyimbi ushikije ni icyimbi gihambaye cyane rwose kuko muri za kaminuza nyinshi nko muri leta z'umwe za Amerika ico kigwa kiriho n'abatari kubiga byareke butunzi hariho nkaba n'aba bari ku ibindi bintu entrepreneurship kugwiza itungo kwiga uburyo bwo kwikorera utwabo n'ibintu bikorwa cyane rwose hariho n'ibyo na bashobora no kwigisha n'ingere mu menyesha makuru ashobora kuva mu ishuri wenyine akaja kwishingira iki kinyamakuru agatera imbere ibyo n'icyo n'ikigwa kiri ahantu hose muri za kaminuza menshi icyimbo yo gushika mushikije ko gikwiye kuja no muri za kaminuza zitandukanye mu Burundi mu Rwanda n'icyimbo cyiza cyane rwose
ndabivuga kubera hano niko bimeze muri firikura ya hano ikintu abana bari kubariga hano mu Rwanda narabibonye ngende mu Burundi ariko narabibonye kubwo badutegere muri firikura muri firikura ya hano muri wasenyuma bimeze neza umwana azamuka aza kugera iyo agera yamaze kumenya ukazisaza ukazitunga hanze
ni byiza murakoze cyane rwose ya Ruranga Ngabo
Nakoze
tugabuze kuri we Professor Yenera Renisha nashaka tuje kumuzirira wacha wabwa buhinga sort analysis dutange akarorero kaboneka tuvuge umuntu ashaka gutangura urudandazwa rw'imodoka aguriye hanze ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa mu Rwanda ikintu yotangura kumenya kuri sort analysis ni ikihe tangurira kuri rujya rudome S
come ego SWOT analysis no kuvuga yuko ani mu S ni strength no kuvuga tuvuge nk'ubu uriko radandaza nkaho umuntu ashaka nko kugura imiduga ayikora hanze y'igihugu ayaza kwigurisha tuvuge nk'i Burundi ikintu cya mbere arabanza akaraba uburyo afise niho strength itangurira strength ni uburyo burahari hanyuma ubwo buryo bunabonetse hariho isoko yaho uzo kuko ugiye ukagura tuvuge nk'ubu wasabye nk'amahera ibanki ukazana ukayishikana ngaho ibyiza uba umaze kumenya isoko ko ushikana ugurisha hari abadandaza bava hasi deja bamaze kuronka ababagurira cyangwa ababagurira akabatuma akavuga je ndamaze kuja mu gihugu kanaka kuja kuzigura ndasubiyeyo hariho abandi baba bamaze kuronka amadini yabo akavuga wowe reka reka tugutume udufashe ugende utuzanire urumva nkaho nkaho abari bo bisabiye amadeni ku bwabo ariko ngaho baba bagutumye kugenda ukabibazanira ariko ugakuramo nawe inyungu yawe urumva rero i strength ni nk'ingufu bufisemo ukavuga aha tuvuge nk'ubu nk'umuntu amaze kumenya iyo nzira yaho ibintu bica icyo abari ingufu bamaze kuharonkera kubera abazi aho ibintu bica ibidandazwa ku buryo n'abandi ashobora kubabwira ok murashobora n'ukuntu cyanke nkagenda nkabibazanira nkabibagurisha ko hanyuma no kuronka ubwo buryo ushoboye kuronka amahera ushobora kuronka ideni ryo muri banki nahone aba ari uburyo kuko mu kudandaza urakenera amahera cyanke uronse ushobora guha umutahe cyangwa aho mushobora gukorana kuko kenshi uri kuradandaza urashobora kwiyumvira umugambi wo kudandaza ku bwawe cyanke ukabyiyumvira ku buryo bw'abantu benshi urumva aho ni host fancy hanyuma
nawe twese ushobora kuba mbega ko umuntu ashaka kudandaza imodoka yoba afise ubundi buhinga zikuri hanze akarinda kuzikoresha ubwo buhinga atabufise acarondera ingene yokorana n'abandi basi ubwo buhinga sivyo
egome kuko nkuko navuze ibintu bya strength z'inguvu izo strength nyene zirashobora kuba weakness ku buryo ariho nk'igihe umuntu ashobora kuba afite icyo cyiyumviro cyiza ugasanga arabuze uburyo cyanke akavuga ndazi inzira aho bica ariko ndakeneye uburyo niho rero umuntu aca yikora akavuga ok ko ndazi aho bitameze neza ariko reka ndabitorere inyishu nje hamwe n'abandi cyanke ndondere umutara cyanke uyu mugambi mbe ndawushize ku ruhande niyumvire ibindi mugambi n'abandi agira kugira negeranye umutahe hanyuma uyu mugambi ndawugarukeko niho iyo weakness nayo ni ugenda uratorera inzira aho ibintu bitaba bimeze neza opportunity nayo
nukuraba nk'amasoko nina zigura zogura abandi abantu bafite benshi nta mafaranga bafite kugura imodoka nshyashya ubwo hari uburyo akabyo keza kukuzana imodoka zimbutse ibintu gutyo hamwe n'ibindi duga ku ijambo
urumva nkaho rero hageze nk'isoko rero niho umuntu ateza kuryigira akaraba ubwoko bw'imidoka yoba agiye kuzana tuvuge nk'ubu urashobora kuzana imiduga ikoresha n'umuntu izi familiari z'umuntu umwe umwe za individuweri cyangwa umuntu akazana nk'imiduga izi za transiporo zitwara abantu benshi urumva nk'aho amasoko ni si amasoko amwe tuvuge nk'ubu uzana nk'imodoka ucija ufasha ari nko kugira amatransiporo urumva nk'iyo ni nk'iy'urudandazwa izindi nazo z'aba individuwele umuntu wayigura ku bushake bwiwe ariko igikuru umuntu amaze kumenya iyo soko akamenya kubera kumenya n'isoko no kuraba aho bahari ingorane tuvuga rero nk'ikibazo cya transiporo hari nk'ikibazo urumva gutorera inyishu ikibazo cya transiporo tuvuge hariho nk'imiduga ya transiporo mikeyi ikibazo ni nko kuzana iyindi miduga ya transiporo iza gufasha urumva ngaho haba hariho n'abadandaji basanzwe muri icyo gisata cya transiporo ariko ushobora gusanga batarashika n'aho bazigurira bama batuma abantu urumva uronse iyo opportunity yuko bagutuma ukagenda kuzibazanira ari Tanzania ari Dubai ari hehe aho urashobora kuramo ikintu urumva ikuru rero nkuko twavuze umuntu araraba ahantu hari ingorane hanyuma akaraba kuzitorera inyishu ariko nazitorera inyishu akahungukira
hariho
niho opportunity ibonekera
yego me hariho ni muri iyo go buhinga hariho na urudomete threats
yego urudomete rero muri SWOT twavuze SWOT atangura strength ubushobozi ingufu weakness yoga bitagenda neza opportunity ni inzira ushobora gutora inyishu hanyuma iyo nyishu ikagufasha kuzana kukungukira tubwe nk'ubu habaye nk'umuntu nk'urima nk'ibigori tuvuge hanyuma ugasanga atronsa ahantu hari soko byoba byarabutse urumva ngaho yari yaramaze kubirima ashobora kubibagurisha akakaronka amahera menshi nk'uko niyo example y'abadandaza abadandaza imiduga cyangwa ibindi byose umuntu yodandaza iyi opportunity niyo nzira ushobora gutorera solution threat nayo ni ikintu cyose cyo kubera intambamyi yo kudashikira
iyo mugambi hari
nk'umugambi we bashatse
nk'amatagisi yo bari hejuru kuyidandaza bavuye hanze amategeko mashasha inza gutyo
ego me urumva nk'amatagisi kiba ari ikintu gikomeye ikindi nacyo gikomera ni tuvuge nk'ubu nk'abadandaza nk'abagura ibintu babikura hanze babizana mu gihugu urabona mu kubigura babigura n'amadorari n'amahera yo hanze ariko mu kudandaza bakadandaza mu marundi urumva aho rero nk'abadandaza rero kenshi urumva hari igihe barashobora sirete nuko tuvuge nk'ifaranga rigabanuca agaciro nk'uko mu myaka yahera ibihugu byinshi amahera yarataye agaciro uyagereranya ku madorari ko ari amadorari yaduze rwose urumva nk'aho nk'abadandaza kuri ibintu hanze basho umugambi mwiza ba byose bitumbereye ariko babishikanye ugasanga inyungu bari bateguye iragabanutse cyangwa irahavuye hariho n'abahahombera ariko bagaca basanga yuko bateza kuduza ibiciro byabo kugira bashobore kubandanya umugambi wo kugira business ariko badugije ibiciro naho hari igihe hacaba ingorane kuko abaguzi bashobora kugabanuka
nivyo tubibutse twese ko muri kumwe abandanya komereza iradiyo y'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Izere Gadson muraho ego turaho muri hega Gadson
murakoze nanjye nagira ngo mumbarize ikiganiro ni cyiza cyane kuko kiradufasha
yego
nshaka kubaza umutumirwa ese mu gukreatinga bizinesi cyane cyane muri bino bihugu bisa nkaho biri mu nzira y'amajyambere ko bisa nkaho bicikoye kuko urebye yaba kugira ngo umuntu abone kapital umuntu ajya kuri banki ugasanga amainteresi bacaginga ari hejuru kandi bakaba bagusaba iyo ngwate nayo utayifite kuko kubera ngo ubu narangije kaminuza y'u Rwanda nanjye nize muri za ekonomisi ariko urareba wajya kuri banki basa nkaho bafite iyo roni iri interesi iri hasi bakagusaba wenda ingwate ugasanga ntabwo yifite rero kuribaza ese kugira ngo umuntu abe yakora iyo bizinesi ko hakiri carenji kapito kugira ngo umuntu abe yabona kapito yamumbariza kugira ngo umuntu abe yazamuka ukuntu yabigenza
murakoze Izere Gadson ikibazo cyiza Professor Lionel Emesha naho umuntu yoba yahejeje kunonosora cyane gose bwa buryo bwo mutuma atangura kwikorera utwiwe akabikora neza wa mugambi wa bwa buryo SWOT analysis hari kibazo rero nkuko izere gatsana bivuze ikibazo cyo kuronka umutahe kuba kiri bato usanga babasaba ingwati ugasanga eka n'amafaranga y'inyungu amabanki basaba ari hejuru izo bibazo abakiri bato bo bica hirya no bwitoye nyinshi gute
ego icyo ni kibazo ciza cyane icyo kibazo ashikije ni kibazo ciza cyane aho niho amareta abakwiye gusubira kwiga neza imigambi ihari ndibaza yuko hari amareta ashobora kuba amaze no kubigira ariko imigambi nko kugabanyiriza amatagisi nk'abajene byo byofasha cyanke gufasha nkaho nk'amabanki abasaba ibyo kugwatiriza leta ikashiramo ukuboko cyane cyane nk'abo nk'abakiri batose imigambi bona bakayishikiriza hanyuma ni nka kujya tuvuge nk'amareta menshi ahora arungika abanyeshuri kujya kwiga hanze urumva leta yashyizemo ukuboko ikafasha ikavuga reka tumurungike agende kwiga ubuganga niyagaruka azoza avura abandi cyangwa agende kwiga iki niyagaruka azoshika ariko iyo bari nk'umugambi nk'uyo bakaraba ukungene bashobora gushigikira nk'abantu basa imigambi myiza yo kudandaza bakabashigikira kugira bashobore kuronka uburyo bwo kuronka amadeni bitagoranye cyane ariko cyane cyane bakabakuriraho n'amatagisi nko mu myaka ibiri itatu ya mbere kubera n'umuntu agitangura kudandaza imyaka itatu ya mbere iragoye rwose bashobora kubagabaniriza ayo matagisi cyangwa bakayabakuriraho hanyuma bakabafasha aho birashobora gufasha n'abandi baba bafise imigambi bakabona ko harimo ikintu kibahimiriza gufata iyo nzira yo kudandaza
hari amatora dusomera banki y'urwaruka mu Burundi page ifasha urwaruka ntitura tohoza neza ngo tumenye aho abakiri bato iyo banki yoba imaze gufasha ariko tugarutse kandi no ku kibazo cya gatsitana n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose kuko hariho n'uwundi munywanyi yavuze ibyerekeye ukuntu naho wamaze kwiga neza icyo uzokora hariho ukuntu ushikiriza uyu mugambi wawe kugira ngo wemerwe ikari deni baguha bakaguha arivyo bita business plan uruhara gukwandika neza gutomora neza umugambi umuntu aba afise n'uruhe mu kugira ngo umuntu atangure kwiteza imbere mu bikorwa by'ubudandaji cyangwa byo kwiteza imbere
ego mugambi business plan ni byiza kwandika neza ukungene wifuza kukungana uzodandaza ukabishyira mu nzira akabari kandi n'ibintu umuntu ntarinda kwandika ibintu byinshi ariko arashobora kukwerekana umugambi wiwe ukungana umeze igikuru cyo kwandika business plan nirinda kuba ni business plan urumva naho utanguye uno munsi ushobora kugendera urongereza uyigira neza uko imyaka ihera ariko igikuru ni irakwereka aho utanguriye kandi wamaze kwandika neza ibyo wifuza ibyo ushaka nko kudandaza cyangwa inzira ushaka gufata ari kudandaza icyiza ni uko iyo wamaze kwitunganya neza naho uhura n'abandi ari nk'ishyirahamwe ariko rirafasha nk'abadandaza biroroha kubegera ukaba uyu niwe mugambi mfise cyanke ari nk'amabanki aho ukeneye nk'amadeni urabereka nabone umugambi ufise urumva biroroha no gusigurira umugambi wawe uyundi muntu yaba ashaka gufasha cyanke ishyirahamwe yaba ashaka gufasha cyanke nk'iyo migambi myiza mwavuze amareta amaze gushyira hamwe nk'uyu gufasha abakiri bato nk'iyo migambi yose mu Burundi ari mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu bamaze kugira iyo migambi iciza nuko uyufise business plan niho mushobora bashobora no kuraba karaba iyo business plan bakaraba kumwe mukorana bashobora no kugu hanura akavuga okay twebwe rero kugira dukorane ibi no kubihindura muri business plan so
umuntu wihuje nkuko umwe mu banywanyi bacu yabishikirije ikintu cokorwa nk'ugushira nk'ico cirwa cha entrepreneuria mu cyongereza entrepreneurship mu mashuri nka yose mu bisata bitandukanye akamaro ka cirwa nk'ico ko bakahe kuri bose
akamaro kicho cigwa bagishize muri curriculum byofasha cyane kuko ibi byo kudandaza ni byiza abanyeshuri batari kuzareba bigisha buhoro buhoro uko bakura kuko ingabirano z'umuntu nta wigera zimenya kandi igisata umuntu ashobora guterera imbere azotereramo imbere naco ne kenshi umuntu ntigera amenya ingabirano afise ubu nkuko mwabivuze kare umuntu ashobora gufata nk'ubu umushinga ntahe mwatumiye mu engineer yize nk'ibintu byo kubaka urumva nkajya urumva afise ingabirano urumva ngaho nkuko we asanze yatanguye no kudandaza ariko icyiza ni uko habonetse nka proje yo kubaka ugasanga atanguyemo business urumva nk'ivyo biramushikana kure cyane ni nk'abantu bize inzira yose umuntu yofata iciza nuko iyo atanguye kubikwigisha hakiri kare ari nk'abagira za sport urabona rero n'aba athlete bateye imbere cyane mu bihugu byacu bageze kure urumva inzira yose umuntu ingabirano waronse hari igihe ugenda urayitora uko imyaka ihera uko imyaka igenda ni nk'uko hari abo ishobora kuboneka bakiri na bato ari nk'abaririmba ari nk'abafise by'ubugenegene ibyo byose umuntu ashobora kubigiramo business
hari n'ubundi munywanyi duteye akamu avuga cyane cyane ukuntu akamaro ko kwiga nk'imyuga muri za kaminuza cyangwa amashuri yisumbuye akamaro k'imyuga mu kugabanya icyo gitigiri cy'umurengera cy'ubushomeri ko bankaka
ego akamaro k'imyuga ni byiza kuko imyuga nayo abantu bamenye ni imwe twebwe turavuga z'inyabirano kuko ari igihe umuntu ashobora kuba ariko yiga ibindi ariko ugasanga bamwigishije aronse niyo nzira bakamwereka imyuga uko umwe ibintu bikogwa birashobora gutuma aronka ubundi yiyumvire ukundi birahindura ukungene umuntu yiyumvira bimuha ouverture urumva ni vyiza cyane bashobora no kubizanamwo bakigisha abantu ari imyuga ivy'amatekinoloji bibonetse bagashobora kuza barabigisha n'abanyeshuri ariko kuva hakiri kare kandi nk'uko twabivuze kare nk'ibintu n'ivy'inyigisho kuko urabona ama economy ku isi ibintu byinshi byarahindutse ibintu biguma bihinduka nicyo gituma n'ikintu gikomeye n'ivyo twigisha abakiri bato ivyo navyo ifoko navyo ne bigenda birahinduka kugira bigume ku nzira yahe ibindi bihugu bigeze
ikibazo cy'ubushomeri rero igitigiri cy'abashomeri kigwa kiyongera ikibazo gihambaye cyane rwose kuko muri iki gihe nk'uko twabivuze abakiri bato usanga badashobora kuronka akazi ikintu mu bahanura n'ikihe mbega kubandanya inyigisho hakoreshejwe ubundi buhinga ngurukana bumenyi online instructions byofasha mu gikorwa cyo kurondera akazi baba barimo kuguma bakarisha ubwenge
ego ibyo uvuze ni byiza cyane kubera ubu iciza ni uko harabanze no kuboneka n'ubuhinga ubu bw'ama telefone ngendanwa afite n'amavideo ushobora kwakisida na interineti ivyiza nuko ego hari ivyo wigira mu ishuri ariko nabo abo bahejeje amashuri ivyo bavyiza nabo ne baza bararaba kuri internet kuko no kuri internet bashobora kuhakura inyigisho kuri YouTube hari amavideo menshi ibintu byinshi umuntu ashobora kwigisha ari ibintu n'ibintu by'ama programming ibintu by'ama ordinateur ama computer urashobora kubyigisha buhoro buhoro ugenda uraraba amavideo kuri YouTube ariko uyu mwanya bisaba discipline bisaba kubikorera ko buhoro buhoro hanyuma umuntu akagenda ariga n'ibindi bisate atoba yaranze tuvuge nk'ubu nk'ibisate vya mining vyo gucukura ubutaka ariko iyo ushobora gusanga amashuri menshi ntibavyigisha keretse ari nk'umuntu muri universite geologi ariko ubu urashobora kuvyigisha ukabisoma ukabwira ubimenye n'ibindi bisate vyinshi umuntu akagenda arigisha buhoro buhoro naho vyaba ari bisate ubona ibi bisate sinzi ko nobijamo ariko akanyoni katagurutse nikamenya iyo bigeze
naho bari bisata bitajanye n'ivyo bize muri kaminuza
egome naho vyaba ari bisate bijanye n'ivyo tize igikuru ni nka bimwe mu ntanguro y'iki kiganiro bavuze yuko atakugaya akazi igikuru ni kuguma uriga hanyuma ukaraba uriga mu bintu wigi ariko ni byiza kuraba n'izindi nzira tubarize kuko umuntu ibyo of course umuntu ntiga ibintu byose ariko umuntu akaba amagerageza akaraba n'ibigezweho
hari nk'uko mbivuze umuntu wanjye yavuze ko hariho bakiri bato baheje za kaminuza usanga kenshi na kenshi banegura ubuzi kuko wari ubuzi utajanye n'ivyo bize canke ubuzi bukoresha iminwe impanuro muha ugwaruka kuri ico kibazo neza
ego impanuro nuko kenshi umuntu aguma agerageza igikuru ni ukugerageza ikuru no kugerageza kandi ikintu cyose kikuzanira uburyo kikuzanira amahera ni cyiza nicyo gituma sukuvuga ngo kugaya ubuzi ariko nta ugaya amahera ariko igikuru ni kuguma umuntu agerageza naho yotangurira ahantu ibaza ngo ni hato uhajye umuntu aguma agerageza agera kure igikuru si saho utanguriye igikuru saho uzohereza kuko nta umenya ahahereza aho igikuru naho aho utanguriye ariko ukagumana uyu mutima wo kurondera urateguka kugeza kure
ku kibazo cy'abakoresha nabo basaba urambe mu kazi cyangwa experience eka no ku mabanki yasaba inyungu n'ingwate ikintu mushikiriza ni nk'iki
ego ikintu nashikiriza cyane cyane nk'abakoresha ni uko batoza bararaba cyane cyane uburambe mu buzi cyane cyane bw'abantu batangura akazi ego hariho nk'ubuzi bukenera uburambe ari nk'ubuzi bwo hejuru muri administration cyane ariko ubundi byo babyiza baza barugurira imihora abakiri bato bageze amashuri ntibaraba uburambe cyane kubera bashobora gusanga hariho abantu bafite ingabirano batariko baraha akazi kandi bo bafashije gutera imbere cyane kubera ayo mategeko rero niko n'abantu
ego meya kamo muri rusange mwigisha yama yagiye kwigisha mu bihugu bitandukanye mu Budagi eka n'ahandi mu Bushinwa ibintu bimeze nk'impanuro muha urwaruka rwahejeje amashuri kaminuza ni izihe mu kanya gatoya cyane rwose amasegonda 30
ego impanuro noha abejeje amashuri ni uko boza bariyumvira nk'ubu bariko bararondera nk'akazi cyangwa amashuri yo hanze igikuru ni uko bakaraba akazi bashobora kuraba hajya ari mu Burundi mu Rwanda za Kenya za Tanzania bakaraba yuko aho hose ho baharaga ibintu bashobora kutanga
Professor Radionera imishanda gushimiye cyane ngo se kukanya batoye kugira ngo usangire ubwo bumenyi bwawe nabandi banywanye radio ijwi rya Amerika cyane cyane urwaruka turashimiye Engineer Patrick adufashije mu nyabwizi umuntu ukaba dushimiye na Nadia Taha ya dufashe kukwegiranya kiganiro turabashimira mwe nshuti mwese mwa turakanya mugahamagara mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro turabashimira mwe mwese mwa kwikiranya kiganiro mwisanga cyo uyu munsi mugire amahoro mu ngoro wa mwese.